Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Muri bene za nshuti mwese turi kumwe uyu munsi ni kuwa mbere itariki 14 ukwezi kwa gatanu umwaka w'2018 ni saa 10 zo kumuhingamo mu Burundi mu Rwanda. Ikaze mu kiganiro muri sanga gitaramijwe na Frederic Undikije. Uyu munsi niho igikorwa cyo kwiyamamariza gutora yego canke oya mu matora yo guhinyanyura ibyiza shingiro y'u Burundi gihava kirangira. Two kwibutsa kujya tora ritekanijwe ku igenekezo rya 17 y'ukwezi kwa gatanu, no kuvuga mu minsi itatu iri imbere. Mu ndwi zibiri igikorwa cyo kwiyamamaza camaze, abahurikiye umigambwe itandukanye hamwe n'abarongoye amashyirahamwe barashikirije ibyiyumviro byabo by'ukuntu igikorwa cyo kwiyamamaza cariko kiragenda. Ahanini abariko biyamamariza gutora uya barashikirije amakuru avuga ko abanywanyi babo baturikwa bakanaterwa ubwoba mu bice bitandukanye by'igihugu, mu gihe ngo hari n'ababandanije kwitirira urunani batarimo kugira ngo bayovye abandi. Mu ijoro ryo ku munsi wa gatanu buca ariko munsi wa gatandatu, naho umurwi w'abantu bataramenyekana barakoze igitero mu ntara Cibitoke cagandaguye abanyagihugu barenga 26. Mu kiganiro cy'uyu munsi muri sanga twatumiye Jangwa Gilbert Beko arongoye ishyirahamwe gishinze gukurikirana amatora imbere y'uko aba mu gihe nyizina cy'amatora hamwe n'inyuma y'amatora. Muri neza Jangwa Gilbert Beko.
Amahoro neza, nyakubahwa mwandikije.
Murakomeye?
Yego turakomeye kandi turamukije abakozi bo muri radio yanyu ya Amerika. Twongeye turamutsana n'abenegihugu b'Abarundi bagira batwumvirije n'abanyamahanga bose n'Abarundi bose baba mu bindi bihugu agira bumvirije ijwi rya Amerika n'ibiganiro tuza gushikiriza ko
igome. Turi kumwe kandi na Pierre Claver na Himana, umunyamabanga mukuru w'umugambwe wa Nyafrodebu. Mwiriwe neza Pierre Claver na Himana.
Mwiriwe neza mwandikije. Ndongeye ndaramutsa n'abumviriza bose ijwi rya Amerika.
Murakomeye namwe?
N'amahoro, turakomeye gushika kino gihe.
Yegome. Turi kumwe kandi na Emmanuel Babinyekane, umurundi ahora afite uruhara rukomeye muri diaspora mu iki gihe akaba ari mu Burundi. Muri weneza Emmanuel Babinyekane.
Muri weneza mwandikije nkaba ndamukije n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika bariko baratwumviriza.
Murakomeye?
Ego, n'amahoro gushikaho tugeze ubu. N'amahoro yigenza uretse bijara biciyemo gusa mu ntara ya Cibitoki, aho abagizi ba nabi baje bakaduhekura bagahekura abantu bari bisinziriye atacu babahora. Ahandi umutekano ni sawa.
Igome, iyi mbere y'uko rero tuvuga hari ni ku gikorwa cyo kwiyamamariza gutora ego canke oya, nashaka dutangurire ku gitero. Icyo gitero muvuze cagandaguye abarundi atacu bazira, igitero cakozwe ku bantu badashobora kwivuna. Ubwa mbere na mbere twashaka guhoza imiryango y'ababuze. Reka rero ariko dutangwe kwimwebwe mushiya ntahe Pierre Claver na Himana, ico gitero cakozwe mu Cibitoke mu giha insiguro nke.
Kuri ico gitero cakozwe mu Cibitoke kigahitana abarundi batari bace, twaramaze gushikiriza aho duhagaze mu muganga w'Isonafuri. Twarashikirije yuko duteye ivyatsi ico gitero n'abagikoze, tubona yuko ari kibi gikomeye cane gose. Tugasaba ahubwo yuko abarundi bose boja hamwe kugira ngo ntibitandukanye muri ibihe bikomeye nk'ivyo, kugira birinde baze baracunga kugira ngo ibintu bimwe n'ivyo ntibisubire. Twongera turahoza imiryango yabuze. Twongera tuvuga yuko ibintu bimwe n'ivyo ntibishobora kubaka igihugu na gato, nta siguru na ntoyi ushobora kubiha ya politiki canke y'ukundi kundi bavuga ati nakoze ibintu bimwe n'ivyo. Ivyo n'ibintu bidakwiye gukorwa na gatoyi, twiyamirize.
Twa twifuje ko twovugana n'umutetsi yajejwe ari mu bushikiranganji bujejwe utungane canke ka numuvugizi w'ubushikiranganje ariko nibaza ko abafatiwe nani mabanga tubabandanye tubarondera kugira ngo batubwire ukuntu ico gitero cabaye niba amatohoza naho nyene ariko aragira ico ashiteko ariko namwe mushira ntahe Emmanuel bamenyekane nashaka mutubwire ukuntu mwa ubonye ico gitero mu giha isiguro nki ico gitero kivuze
Egome murakoze kumpereza ijambo kuvyerekeye ifyico gitero cabaye ku munsi wa gatanu ica mbere cyo nashaka kumenyesha abari ko baratwumviriza nuko jewe mvuka mu ntara ya Cibitoke nyene uwo munsi tukaba twari twiriwe muri komine ya Mabayi aho twari twagiye kuraba ukugene bari ko barigisha ibyo gutora ego canke oya iribwiriza shingiro hanyuma ibikorwa byari byagenze neza abona abanyagihugu bose bari mu mabarabara kandi bari no mu migambwe itandukanye twese dutahuka mbere n'amasaha akuze ko je nari navuye mu Cibitoki hafi saa kumi na zibiri n'inusu duca mu ibarabara ryose tubona ari umutekano ntangere hasanzwe hariho abapolisi basanzwe bacungeye iryo barabara hanyuma niho ubukeye mu gitondo twaza twumva ko iryo bararyaguye twe twaguye mu gahundwe twumvise abantu bishwa bari bo ugasanga n'abantu babira imitsi ataki na kimwe basa basana n'ibya politike ugira ngo nibyo babahoye uretse nibyo nabo bari aba politike ukugene babishe kwica abantu batagira icyo bivunisha batazi icyo bazira urumva ko bibabaje cyane gose muri bino bihe tugezemo mu ncamake rero byaratubabaje cyane gose kandi bitubabaza twebwe nk'abavuka ntara ya Cibitoki twamye tugira abantu bazi barondera ibyiciro bya politike ugasanga barinjiriye mu ntara z'iwacu barisha abantu ataco bazira kandi benshi muri abo bantu atani bya politike barimo turasaba rero kandi turizeye ko nk'uko umushikiranganji w'igihugu w'umutekano hagati yabivuze ko abantu bakoze iryo bara Uburundi buzobakurikirana bakurikiranire niyo bagiye kugira bahanwe bimwe biboneka kugira abenegihugu babe mu gihugu batekanye ataco bariko barazira
igome namwe
rero abarundi bose no mu migambo yose no mu ntara zose no mu butandukane bwacu dufise bo kwifatanya n'abanyacibitoki kugira abantu bakoze iryo bara bazi bakurikiranwe kandi bose bategwe ibyatsi yuko ntabwo byumvikana kugera boza kuvumbura abantu mu itiro bakabica bunyamaso
mushya ntahe Gidera Beko Jangwa Gidera Beko mwebwe murakwikira amatora imbere y'ukwaba igihe cy'amatora ikandi inyuma yaho ico gitero mu giha isiguro
ebwe muri onelope twara bikurikiranye turumva nyine ingene bagiye kwica abantu iyo migwi yabishe n'imigwi y'inkozi z'ibibi tubona yuko ari ibintu bari bamaze iminsi bavuga bijyanye n'ibihuha mu Burundi bavuga yuko ngo ibwiriza nshingiro ntibitogwe ugasanga hariho imigwi yinyegeje iyo migwi rero ishobora kuba iri muri Congo Kinshasa akaba nabo bashigikiye bari hajya muri za Rukoko abo rero nibo boba bariko barakora ibyo bintu by'iterabwoba kugira ngo baburagize batere ubwoba urumva bari bamaze iminsi bavuga yuko hariho abana ngo bariko ngo baranyuruzwa ariko igipolisi kikaba carabihinyuje inzego zose z'umutekano zirabihinyuza ibyo byose rero bijyanye n'ibyo ni iterabwoba kandi n'ibintu bibi cyane kuko bica abenegihugu bagira ubusa kandi bari abagenzwe imigambwe bose bubahirizwa mu kwiyamamaza kwabo nta kuntu na kumwe rero hobaho imigwi nk'iyo twebwe muri Europe tubona yuko ari ibintu bitagira izina bitagira isiguro kubona habaho umugwi wiyadukiza ukagenda kwica abene igihugu mu gihugu hagati ataco bazira atani bya politiki bashobora kubaziza ibyo n'ibintu by'agahomera bunwa bikwiye kugwanywa tugasaba leta rero cyane cyane yuko leta igira uruhara mu gucungera umutekano w'abene igihugu naho babakiye mu byahumye ariko bagakoresha inyabune isanzweho kugira ngo uwo hirahira ngo asubire kugaruka gukora ibintu nk'ibyo bamufate mibi bamucira urubanza bakoresheje amategeko.
Yego, tugarutse naho ku gikorwa cyo kwiyamamaza cyari kimaze indwi zibiri shyirahamwe on Europe ryakurikiranye icyo gikorwa. Murasha kutubwira mu majambo make cyane rwose mu kanya gatoyi ukuntu mwakibonye icyo kiringo cyaravuzwe ko menshi abantu ikabatera ubwoba abandi bitandukanye n'imigambo itandukanye eka abitirira umugambwe cyangwa urunani batarimwo mwebwe icyo gikorwa mwakibonye gute mushya nta njangwa jibebe ukanye gato
yego me muri iyi minsi 13 iheze kuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yuguruye imyiyamamazo itariki imwe y'ukwezi kwa gatanu ku itariki zibiri rero baki batangura kugurura neza imigambwe yose irajya ku kibuga irugurura imyiyamamazo yo gutoresha ego cyangwa oya ibyiza nshingiro. Twabonye neza yuko muri rusange byagenze neza cyane kuko imigambwe yose myinshi yavuga rumwe na leta aho niho hatandukaniye mbere n'ibyahahora mu myaka iheze. Imigambwe myinshi itavuga rumwe na leta nayo nyine itoza ibyiriza nshingiro ego kandi ikazoritora ego. Icyo ni ikintu gikomeye cyerekana yuko demokarasi iri kiratera imbere mu Burundi.
Muri ko muvuga ko imigambwe itavuga rumwe na leta yari kwiyamamaza ivuga itora ego
ego itoza ibyira bene igihugu yuko boritora ego biratandukanye n'ibyahahora kare imigambwe itavuga rumwe na leta yahora itoza ibitandukanye n'ibyo umugambwe uri ku butegetsi wigisha cyangwa ibyo leta ishaka. Icyo ni ikintu gikomeye cyane cyerekana yuko demokarasi mu Burundi iri kiratera imbere muri iyi myaka turimo. Hanyuma ikindi nacyo ni uko imigambwe yiyamamaje nta n'umwe wahuriye ku kibuga n'uwundi. Leta yarashoboye, abajejwe intwaro barashoboye gutegura neza ibibanza bakoreramo imyiyamamazo ku buryo wasanga umugambwe wose wateguye umwiyamamazo abajejwe intwaro bawereka aho ukorera ntabashwanye hagati yabo kandi n'abenegihugu bari mu migambwe itandukanye bagenda no gukurikira abigenga abigisha gutora oya nta mwenegihugu n'umwe yagiriwe nabi ngo nuko yagiye kumviriza
ayo makuru atandukanye.
Tubona yuko ibyo bintu byagenze neza muri rusange nihaba hariho nk'utunenge dutonya n'utunenge tutari gutuma imyiyamamazo igenda nabi cyangwa ivuga ngo ntiyobandanya. Imyiyamamazo yagenze neza muri rusange, umutekano wari ukwiye kuri bose kandi abenegihugu bagenda bafatanye mu nda barakundana aho twagiye turaca kenshi mu maprovensi menshi. Hanyuma ndafise abaserukira on Europe mu gihugu cyose raporo mfise nuko n'ukuri imyiyamamazo yagenze neza cyane.
Ariko iyo raporo mufise iratandukanye mushyira nta njangwa Gilbert Yabeko n'amakuru yatangajwe avuga ko cyane cyane abahurikiye mu runani Amizero baturubitswe mu bibanza bitari bike bitandukanye.
Y'ukuri niyumvira yuko hajya abantu batavuga rumwe na leta cyangwa bafashe ingingo yo gutoza ibwiriza nshingiro oya kenshi aba ari amajambo ya politiki kuko twebwe dukurikira observation gucungera dukoresha ubuhinga ntituraba iyo habaye nk'umuntu umwe yashwanye n'uwundi cyangwa ugasanga yakoze amakosa bakayamufatira ko wewe wagaca yiyumvira yuko ari muri rusange ko babanye babagiriye ukuntu n'uko. Twebwe turanabiharura tukabyerekana mu mapursantaje tukerekana ama ubunenge pursantaje yabwo tukerekana n'ibyashobotse byose ingene bigenda no kuvuga yuko atawobesha ngo baramuhohoteye mu kwiyamamaza abigenga ntibahohotewe ibyo sibyo n'ibintu bakoresha bya politiki baba imigambwe kandi ikindi gitangaje nyakubahwa n'umunyeshamakuru kandi kiryoshye n'ukumva mu Burundi nuko imigambwe ariyo yahiganywe ubu imigambwe niyo yahiganywe ibya bindi bivuga ngo leta ibiri kiragira imugabe imigambwe yarahiganywe kandi turi bizwa nshingiro abene igihugu bazoritora
Mushenahe Pierre Kavere na himana ku mugambwe sawanya Frode bu byagenze gute hari muvuye iki ku ico gikorwa kigiye kumara indwi zibiri
mu bisanzwe kuri iki gikorwa cyo kwimamaza kiriko kirarangira wiheje ingene cyari cyatanguye imigambwe yari yacitabye ari myinshi kandi mu ntango warabona yuko mengo ibikorwa birashobora kugenda neza ariko nkumbura iyo hataba nk'ibyaciye bicamo byo muci bitoke bituma nkumbure haba mu mwijima muri iki kibazo umuntu ari kugira indi raporo ariko kubyo twabonye hariho ahantu hamwe hamwe intara zimwe zimwe amakomine amwe amwe turafise raporo kuko abaduserukira mu makomine ma province baraduhaye amaraporo ahagije atwereka yuko mu makomine amwe amwe abanywanyi bacu bagiye barahohotegwa ugasanga hamwe hamwe mu makomine amwe amwe abahategeka barabuza umugambwe Sonia Fodebu kwiyamamaza cyane bakabima nk'ibibanza bakabangira kujya mu kibanza kimiki bakagerageza ariko bikanka ahandi naho hakabaho abanywanyi bahohotegwa hamwe banakubitwa bakamerwa nabi ibyo byarabaye nico cyo tuvuga tuti ntibyagenze neza nkuko twabyifuza kuko hari ibintu byagenze nabi
mwarashoboye gushikiriza ivyo birego nk'umurwi ujeje gutunganya amatora
ibyo hamwe twarashikiriza ahandi nturaho nkumanya kubyegeranya kugira ngo tubyandike tubitange kugira abantu mwanya muto cyane gose hamwe hamwe twarabishikirije ahandi twarabishikirije ariko tuzaronka umwanya wo kugira raporo yo kuri ibi byose kuko ubu turi ko turabironka
mu gihe amatora azoba ku igenekezo rya 17 mwihweje ibyo bintu byose byabaye muzokwemera ibyavuye amatora
naho byagenze gucya twebwe raporo tuzotanga raporo yuko ku byadushikiye byo twabonye ahanana ko turabifitiye ibyemezo ama aho bitagenze neza turahabona tuzobivuga tubishikirize mugabo ibizova matora navyo ico n'ikindi kibazo yaba oya yaba ego ikizovayo twebwe twaramaze kuvuga yuko tuzakira ico
emushana he Emmanuel Abenyekare namwe mutubwire majambo make cyane gose mwarakurikiranye icyo gikorwa mu ntara zitandukanye z'igihugu cyagenze gute ku bwanyu
ego me murakoze jewe imbere yuko mvuga uko nyene zagenze nashaka kuvuga nk'umuntu yabaye hanze yabaye iburaya imyaka irenga 20 nagiye mbona kugena abandi biyamamaza mu byukuri ndabyo kugena byari ko biragenda hano mu gihugu hagati nsanzwe mfite akazi gatuma nja mu ntara zose mu ma province yose mu ma commune yose nkabona kugena ibintu byari ko biragenda je ndashobora kuvuga ntihenda ko Uburundi bushobora kuba na karorero ku bindi bihugu byo muri Afrika na bya bihugu by'u Buraya bikunze kuduhereza amasomo bikaza kuraba ukugene ibintu byari bitunganijwe mu by'ukuri nkuko nari nababwiye nko mu ntara ya Cibitoki aho naciye mbona umugambwe CNDD-FDD uri kurazibukana n'umugambwe wa Gwasa bamwe biyamamariza hariya abandi biyamamariza hariya byaratuyoheye cyane rwose nka twebwe twarabaye no hanze ukabona uti ibi bintu ni byiza birabereye nk'uko jangwa yari yabivuze ukabona ko hari abantu batavuga rumwe n'umugambo uri ku butegetsi bariko baravuga bati muzotore ego nk'umugambo uri ku butegetsi ukabona nabandi batari mu mugambwe umwe n'abari bakavuga bati ntimuzotore muzotore oya ukabona ko bose bahana ibibanza bagira mu izo mitingi abanywanyi bavana muri ama mitingi bagahoberana bagasangira agacupa kakavu na musasa nukuri byari bibereye nuko nyene haci hazamwo aba bagizi ba nabi bakica abantu n'ahandi hoho muri rusangi nukuri ntawovuga ko aya ma mitingi yagenze nabi cyangwa ngo abo bahohoteye
ego mukanye gatoye cyane rwose aho mwagiye mukabona nk'abahohoterwa bo muri imigambwe mwagifashe mu gute mwara tazi impanuro cyangwa ibyagenze gute
oya twebwe aho twagiye twasanze ahubwo kuko bari basanzwe bazinanyi kandi benshi bari bazi aho batumbereye mu gutora wacusanga iyo bahejeje muri ama mitingi ahubwo baza gusangira agacupa bavuga bati ahubwo haratebye gushika iyo tariki ya 17 kugira tugaragaze ikiri ku mutima wacu tubishire muri amasanzwe y'amatora mu by'ukuri yaho naciye nta hamwe nigeze mbona bashamiranye
ya tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradio hijwe ya Amerika turi kumwe na Renova mwiriwe neza igira telefone ya Renova ubwo cyane
mwiriwe neza
muri hehe ga Renova
Simonara ya Cibitoki
ego me izina gikirundi ninde
ba
izina jawe gikirundi
ni kubwimana Renova
kubwimana murafite icyumviro
ego nande nafite icyumbira nagira nterere mu bisanzwe
yego
kuko ikibazo mwari ko muvuga byerekeye imyiyamamazo mu bisanzwe imyiyamamazo yagenze neza ntaho duherere ino mu ntara ya Cibitoki apare yuko ahaciyemo insida ugasanga donc tukagira ikibazo cyo kubura abacu donc n'ibintu byatubabaje cyane dayere tubonera no gusaba yuko ubutungane bwokora bukadukorera amatohoza tukamenya baduhekuye ama mu bisanzwe kuzerekeye ibintu by'imyiyamamazo y'abategetsi bazitwayemo neza mu bisanzwe n'abanyagihugu bazitwaramo neza umwe ruvuze ukuru ugakwira hose hatabaye gushamirana kw'abategetsi n'abanyagihugu nta n'umwe agira gutya avuga ngo ariko arashamirana niyo habayeho gushamirana ni ukuvuga abaye umutegetsi runaka atagerageza kugira gute kwamira akavuga ati bize twabategetse mukora hama abanyagihugu bakagera gute bakabikurikiza nihajye ubona yuko mu bisanzwe habayeho nk'ikintu bakareka abanyagihugu bakavuga bakaguma bashamirana nuko n'abategetsi baba bagize gute babigizemo uruhare mu bisanzwe rero imyiyamamazo nko mu ntara y'iwacu yagenze neza twese nko mu makomine nka yose abo vuga ngo barashamirana nayo ni bamwe usanga ari nk'utuyoga banywa baborewe ugasanga bari kubaharira ariko naho nyine ntabwo byigeze biba kenshi nk'uko nk'imyaka yahera twahora tugira gute tubibona gusa ikintu nabonye muri ibi bintu byiyamamaza byahabaye gusa mu Burundi ingorane nahabonye ni uko hari imigambwe myinshi kandi iyo migambwe myinshi ihari ugasanga yitwa yuko iri ku rubuga nta ugasanga igiti cy'abanywanyi ugasanga ni nk'ibiri gusa iyi ndi yo ikagendera mu mababa y'iyo y'ibiri gusa n'utamaje n'utanga nk'akaruru uri kuraba ku myiyamamazo iri kiraba kuvuga yuko umugambo CNDD-FDD niwe wa mbere ushobora kuba ufite abanyagihugu gakurikirwa n'amizero y'abarundi iyo abo bantu babiri rero abandi bose baza biheka kuri abo bantu bose nacyo gituma usanga abantu bafite urujiji bakibaza ati mbe naho tuvuga ngo ni demokarasi ni imigambwe tubona kunoze nta bikorwa byayo tubona
nayo
ntumbero
urakoze rero bakucinjiye mushikirije nagomba garuke kuri mwebwe mushira nta jangwa jibya bako mwavuze ko hariho imigambwe itavuga rumwe na leta yariko yiyamamaza isaba ko abanywani bayo botora ego iyo migambwe murashaka kwitubwira
ndabivuga yose mugabo irako iminyinshi irashika nka 28 hakaba rero urabona hariho ingorane usanga zihari mugabo kenshi abantu ntibazimenye cyane cyane nk'abantu baba badakurikirana cyane iby'u Burundi cyangwa bari kure ugasanga bumviriza abantu benshi nk'ubu unye genda atangaye kumva yuko Sodebu yuko ivuga yuko hari abantu bayihohoteye kandi twebwe muri Onerope dufite abaservatere 53,000 mu gihugu cyose ku mitumba hose nta hantu namwe tutari nta bataraporo nimwe nigeze ndonka y'icyo kintu kandi iyo ndakironka mba naciye nsaba seni igaca ihaguruka ngasaba Leta y'u Burundi buno nyine nari guca ndabivuga no kuri radiyo kugira ngo abantu bose na Leta izumve kandi ihede ikosore kuko twebwe ntitugeje bose turabafasha bose ibyo rero birantangaje kuko ndabyumvise nk'ibitangaro kuri jyewe n'ukuri hanyuma ikindi nacyo navuga hajya harimo ibintu by'inyegezi ibyo by'inyegezi ni ibihe ni uko hariho abari mu Burundi bari muri Sinarede hakaba abandi bari mu Burundi muri bo baguma bagira bati ko Leta y'u Burundi tutari muri yo abari muri Leta twebwe tutaronka ibyo bibanza twarondera ikintu cyose naho cyaba cyiza Leta tucanke urumva bo rero bakabyigumizamo bagaca bahakana ikintu cyose ubu rero ibyiza nshingiro ni bishasha mu 2015 baragombye kurihindura biranka mugabo barabishaka ubu rero hariho byinshi byahindutse kandi twe twabikurikiranye kuva kera n'ibiganiro by'iharusha turagenda n'ibiganiro bira mu gihugu hagati tukagenda tukabyumviriza tubona yuko abarundi gushika umunyene boba bariko bapfa ubusa abo bose usanga ari abantu baba umwe si n'umugwi ukomeye ni umuntu umwe ku nyungu ziwe ashaka yuko abarundi bajyana bagasubiranamo ubu muri iki gihe igihugu cy'u Burundi ibyamoko byarahagaze nta migambi yose no muri Prodebu nyakuri mu bantu bose mu migambi yose muri CNDD-FDD barimo bose ubwoko bwose mu gisirikare bose bari kumwe nta muntu n'umwe afite icyitwazo na kimwe no mu gipolisi bose bari kumwe n'aba FNL bahora mu ishyamba CNDD-FDD bahora mu ishyamba abaporona abaki ibyo nk'imigambwe yose barimwo muri iki gihugu mu nzego ziraserukira ntibyumvikana rero ko habaho umugambwe n'umwe cyangwa uwigenga n'umwe ashobora kugira akagwi kiwe agatuma ngo genda wica abantu ahanaka naho yoba yarahanywe cyangwa yarapfunzwe cyangwa ari hanze cyangwa atavuga n'umwe na Leta no muri CNDD-FDD harabayeho abafrondeli nibo kubahuka ngo uno munsi bavuge yuko demokrasi mu Burundi itari kiragenda neza ahubwo ndagusabe mwebwe izi rya Amerika ndabasabe musemerere yuko n'abajya bari hanze buba baratashe bagakora amakosa hanyuma bagahunga Leta y'u Burundi ibemerere gutaha baze ngaha mu Burundi hanyuma bashaka basabe n'ikigongwe cyangwa akiri inkoni ngufi mugabo n'ukuri batahe nta muntu yama hanze nta muntu yokwama ariko araturatura kandi afite igihugu cye cy'amavukiro ubu rero twarahanye amasezerano mu biganiro byahuje abarundi yuko n'abari hanze n'abantu bose dusaba n'ikigongwe twese tugatangura ubuzima bushasha bw'igihugu tugategura kazoza k'abana bacu bariho uno munsi n'abazobukagira amategeko
ndabona akanya kari kukainyishu gufingufi mushiana langwaje VRB ko ndabona akanya kari kukara tujana reka duhe n'ijambo kandi Dieudonne muriwe neza
mwiriwe
muri hera Dieudonne
senti Bujumbura
izo nzi kirundi ninde
Nzeyimana.
Nzeyimana duka ku jambo ikibazo cy'imbiro.
Ego tuna no mushikirika.
Ego.
Uba ana bizangana mu mete mu Burundi.
Mhm.
Yo ba kandi botaha andi akimeze nabi kaza ko atari byo. Mhm. Ubanza kareka harinde karaba iyo ibintu tirabica.
Halo? Duka ku jambo turakumva.
Wakanda kwa kala wayo ibintu tarabija kuko urabona iyo kavuga cha referendum yimirije kuba ntawuzi iyo kizovamwo ntawuzi ko abantu bari hanze bazokwemera gutaha bazi ko babe amatora kandi bati nicyatumye bagenda
yego
naza ho wanda bagasenya rero ibyo bivuga ngo batahuke atari byo
Ego meleka icyo cyimbero cyawe cyo ki sangira n'amashyaka n'ayo turi kumwe amashyaka na Pierre Claver na Himana icyimbero cya Radio Donné Nzeyimana avuga ko ibihe urundi burimo ngaha muri iki gihe atari bihe byotuma abarundi batahuka mu gihe tubona ko Jangwa Gilbert ko we yari kwatira kamu abarundi bose batahuka duka kwija
muri ibi urabona n'igihugu ntikiri kugikogwa cyo kugira ngo gitahukane abantu ubu kiri ku gikorwa cya referendum nibaza yuko ingufu nyinshi ziri cyane cyane ku byerekeye gutegura aya matora nibaza yuko ata abantu benshi bari ko bategura igikorwa cyo gutahukana abantu nibaza yuko muri iki gihe cya nyene cyerekeye amatora ata abantu bavuga ngo rikora tahukana abantu abantu nibaza ko azotahuka nkumbure ibi bikogwa bya referendum byaheze nkumbure baba muri leta abandi babijejwe bahindukirije ingufu zabo ku byerekeye gutakanisha abantu niko je ndabibona ubwo ngo abantu batahu usinzi uko uronka nabo bakira niko ndabibona ego
rekato icyo kibazo tukibaze n'umushana Emmanuel amenyekane ubu ni gihe cyuko abarundi bahunze batahuka
mu bisanzwe ibintu byo guhunga ndabivuga nanjye nk'uwabiciyemo usanga kenshi na kenshi umuntu ahunga akumvo zimuvuye ko aravye habaye no kugena bayeho no kugena afitaniye imigenderanire n'abandi bantu canke n'inzego no mu gutaha nico kimwe usanga bifatiye ku mvo nyinshi shaka gusanga ari mvo zimedivuye ahatuye kugira bamwakiriye kuyaronsa akazi kwa takaronse kwa fisi chaja kwa fisi haba nacho gituma atamunsi uriho ugutaha biva kuri izo mvo zose zikoranye hari abashobora gutaha ko nkubu hari abonabonye bari baje mu kwezi kwa kane kandi dusanzwe tuzi ko mu mahanga yo hegereje ibihe nk'ibi usanga hariho ibihuha byinshi byinshi kandi byinshi usanga ari byo gutera ubwoba abantu bidafatiye ku bintu by'ukuri je nibaza rero ko nkuko Pierre Claver yaje kubivuga ubu nibaza ko abategetsi bari mu bindi bikorwa byo gutegura amatora y'ikwiriza shingiro igihe cyo kuvuga ngo abantu bazotahe kishobora kuzoza ejo canke hirya ejo kivuye kuri leta mugabo ugutaha kuguma ari ingingo y'umumwe wese bivuye ku byatumye ahunga naho aherereye ukugene ameze nibaza rero ko ubu ku giti cy'umumwe wese nuba arashaka gutaha ko je ndabivuga nk'umuntu ari hano ku kibuga nk'umuntu nanje nari narahunze kandi nagiye numva amajambo menshi adahumuriza avugwa abaku agaca umutima abantu bari hanze ugasanga rero nk'ibi byo byarabibaye mu kibitoki nabyo birashaka gutuma abantu bahababuka bakavuga bati i Burundi sagendwa mugabo nko nababwiye je kwa gatano naye nagiye mu kibitoki nejo kwa Mungu naragiyeyo urumva abantu barabise mugabo hari abandi bavuga bati nitwo caduheba ngo twihebure ubuzima bukabandanya kuko butabandanije urumva ibintu bica bihagarara baye ugwa Einstein navuga ati ubuzima ntikugenza ikinga uteza kubandanya uri pedala ariko utari pedaye uca wikubita hasi
eh
n'umurumva uretse ibyo rero byaciyemo nibaza ko uno munsi twirihani bujumbura abona kubo buzima ari busanzwe nta atari wabyumvise nta wo kwigera amenya ko hari abantu bangana kuri yabishwe mu cibitozo
tubibutse
umuntu yabaye hanze notera gati no hanura bari hanze ababona babayeho neza abo bana bakabaho neza yuko nta umuntu turi la ubuzima se isera amaze kuba nk'agasagara gatoyi umwe wese ashobora guterera iterambere ashobora kubigira
ababona
bameze nabi badafitaho baba
inyishungufingufi mushyantahe Emanuela inyishungufingufi akanya kariko karihuta muri kumwe abandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Gordien muri neza
mahoro
amahoro muri he Gordien
none mu masana ya taru
muri he ndumva telefone ya Gordien isani iriko iragorana reka tugaruke kuri mwe bimushya ntahe njangwa jibya beko mukane gatoyi cyane gose mutubwire ikintu cyo korwa kugira ngo abarundi ntibabandanye kubura ubuzima bwabo bivuye ku mirwi yoba idakunda ibiriko biraba mu Burundi ikintu kimeze nk'impanuro mutanga n'ikihe mukane gatoyi cyane gose
ikintu gikomeye cyane naho uno munsi igikorwa cya politiki kiri ku rutonde rwa leta y'u Burundi ari ugutoza no gutora ibyiriza nshingiro n'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki akaba agejeje gukurikirana neza akongera agatora cyangwa agatoza ibyiriza nshingiro n'ibindi bihari n'abigenga bose abarundi bose bageze igikorwa cyo gukurikirana iby'ibyiza nshingiro uno munsi si kuvuga yuko ubuzima bw'igihugu buba buhagaze haba ari igikorwa cya politiki kibayeho mugabo iyo giheze haca habaho intwari yereye hakabaho ubutungane bushyigikiwe kandi ubutungane kuri bose hakabaho no gutegura ingendo ya demokarasi mu gihugu hakabaho no kudahohotera agatera akazina muntu kakubahirizwa ibyo byose rero no kuvuga yuko ari uko ubwa mbere mu gushyigikira igihugu cyabo abo bose bakumva ko Uburundi butahari ata gihugu baba bafite kandi abene gihugu b'Abarundi ari bene wabo ari abo bavukana ari abishwa ari abakazana babo ari abana babo ari abuzukuru babo nta kuntu bobandanya bateramo intambara ikindi nacyo nobahanura ni uko ibiganiro twari dusanzwe turimo mu Burundi bitegerezwa kubandanya ni ukuvuga yuko ibyiriza nshingiro ritowe itariki 17 z'ukwezi kwa gatanu 2018 yuko kitabuza yuko leta ibandanya kugira ngo ivugane neza kugira ngo n'abarundi bose abarundi baragize ibiganiro hagati mu gihugu ibyo bashyize mu bwiriza nshingiro n'ibyo basanze n'ubu nyine ibiganiro by'igihugu bibandanye ariko ikindi ku bantu batavugana umwe na leta bari muri za sinarede cyane cyane ni ukuri turasabye naho baba bafite ububira bubiri naho baba bafite ububira bubiri bo mu bindi bihugu baronse ntibibagire yuko igihugu batayemo urudogi aricyo gihugu cyo nariya bajugumara abanyamahanga kandi bamerewe nabi nibatahuke baje mu Burundi
iyo
kuvuga ngo ibyo byo kuvuganya kuba wa umenyeshamakuru Frederica Nkundikiye ibyo bavuga ngo ntibotaha ngo kubera ngo hariho ibyiriza nshingiro ngo riko rirategurwa ni nk'uko bavuga bati ntibotaha kubera yuko igihugu cy'u Burundi kirimo ibikorwa by'igihugu ibikorwa bya politiki biriko biraba nibatahe umwanya uwo ari wo wose umuryango wo kwa so na nyoko uba wuguruye nibaze rero kandi n'abantu bake muri politiki babeshyijeho n'abana babo kandi barabareze mu ndero no gukurikiza igihugu no gukurikiza
ndabona akanya kagikuranye inyisho ngufi ngufi mushyirahe
cyane no gukurikira cyane cyane no gukurikira cyane cyane donge iragi ry'abasokuru bagwanira igihugu batagira n'ibirato
bakaje bukinzuzi zirimo imvubu zirimo ingona bikabajya bagacumitwa namahwa bakagwanira igihugu bakagwana n'umuzungu afite inkoho bakabyemanga kandi igihugu cyacu bakakigwanira bakacagura kuri abo bantu nibazo mu mujini zabarimo baje gukora igihugu cyacu dutegura kazoza k'abana bacu abariho n'abazovuka.
Yego, reka tubibutse inshuti mwese kumukama abandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika telefone ya Gordien nibaza ko twasubiye kwironka. Gordien, mwiriwe neza?
Namahoro.
Namahoro, muhiye?
Nimubone mu ntara Karuzi.
Karuzi, murafite ikibazo cy'icyumviro tuga ku ijambo mu kanya gato.
Yego, ubwa mwe na gahamba cyo mutumire ndega kumuvize politiki nyabati yo kujya mu bagabo kanya baba barahunze. Be icyo byara bahunganye kugira abazo mu Burundi. Mama alitori umuti chanye mozo vigenza gutu chanye mazote ukunu mozo wa kwa chini ya babu umuti murakoze
murakoze Gordien icho ni kibazo mshia nahe njangwa ya kishikilije ya wanza kuhishu waliko mukanya gato yi chanye gose urawe kuhisaha ndi wazako jinshi mwabivuze mshia nahe jibir beko mukanya gato amasugu onda nilongine kunda labisa
ibibazo datu mewahunga wagomba kugwanira ikibanza chumo kwenye hugu bwa bategura kudeta none iyo kudeta yarapfuye andi yashobora umukuru w'igihugu bagwanya ni wahari no kuvuga yuko abadakurikiranwa n'ubutungane butaha abakurikiranwa n'ubutungane nabo nyine bakabyitaba hanyuma bakabakira imanzi hanyuma imanzi bakiye ziragira igihe cyangwa bakanabagirira n'ikigongo mugabo barataha kuko n'abarundi nta n'umwe azoguma hanze n'abana babo nibareke kubigisha ko kuba mu mahanga aricyo kintu cyiza niba bakunze igihugu kuko izo politike birahera igihugu cy'u Burundi n'ikizohe
ndabona y'amasegonda hezereka duhe n'ijambo reka duhe n'ijambo Pierre Claver na Himana kuri icyo kibazo cya Gordien ibintu byatumye abarundi batari bake bahunguka byo bavyaravuye mu nzira kugira ngo bahunguke bose
ahubwo no tumanishura ikibazo waruheje kubaza uti mbega kugira ngo abantu ntibabandanye bamererwa nabi mu Burundi ivyo genda gute nico bwo ndemengo kirakomeye je kubwanje uravye ibihugu nyene biremye usanga abamera na buzima bw'igihugu barashobora kuva hagati mu gihugu canke bakava hanze y'igihugu rimwe baramenyekana handi ntibamenyekane kandi ugasanga ubu haje mu bintu by'abateroriste usanga naho ari ibintu bikomeye cyane gose umuntu atakunda aratora neza ariko ibyo byose kugira tu ibihugu bibyikingire n'ibyo cyacu kirimwo ica mbere na mbere no gushiraho ipolitiki ituma abene gihugu bose baja hamwe nihabe cyane cyane mu gihugu hagati imishamirano hagati y'abene gihugu hagati imigambwe nibindi mwe nivyo limite nationale aho ntuzotuma wubaka imigambi ituma wikingira amabi amwamwe iyo hari abantu bashaka kubatera bavuye hagati cyari bavuye hanze usanga bari kumwe bakikingira kuko ntushobora gukinga byose inkozi z'ikibi zamaziriho mugabo muri hamwe mukazikingira niho biheza bikoro ariho twogabanya rero ubwicanyi bushikira abantu aho rero twokwishimikiza amasezerano y'Arusha tukishimikiza amasezerano y'ubumwe bw'abarundi tukishimikiza n'ayandi mategeko yose agenga igihugu kugira ngo abarundi basengere ku mugozi umwe bicingira amabi yose azara bashikira.
Yego, namwe Emmanuel bamenyekane ku kibazo cha Gordien ubu ni gihe cyuko abarundi bahunze bahunguka bose
mbo nkuko abandi bari kora bivuga je nibaza ku Burundi twamaze kugira intambwe ikomeye muri demokrasi kandi biraboneka no kugene nk'iri bwirizwa shingiro bariko bitegurira kuri tora nibaza uko dutsimbataje intwaro ya demokrasi izotuma abarundi bose biyumvamo mu nzego ziriho kandi biraboneka neza ko ukugene intwaro za kera zatwara ziga abantu zifatiye ku bwoko cyangwa ku ntara cyangwa ku migambwe atariko bimeze ubu nicyo gituma cyansigura neza ku byerekeye aba bahunze mu 2015 nk'uko jangwa yari yabivuze benshi bari bapfuye ikibanza cy'umukuru w'igihugu
sore umukuru w'igihugu ntiyishizeho yari yarungitswe n'umugambwe yarimwo
ariko abanyagihugu basanzwe nta kibanza cy'umukuru w'igihugu baba bariko bararondera mu cyana he Emmanuel bamenyekana
iyo ngorane rero ubu ntabwo ikiriho bashatse bogaruka arabacirwa imanza bakazibacirira hanyuma jenda ziko barundi dusanzwe tuvukana kandi ukundana nayo ibere ritayaze nibaza ko atangorane nyamukuru yuko nta bantu bari bafite umugambi w'ukwicana hagati yabo warimwo bari kubagwanira ico kibanza cy'umukuru w'igihugu ibyo rero jenda bivuze nk'umuntu w'umunyagihugu asanzwe sinagize politike ndende ndayikurikiranira kure na hafi je kubwanje mbona botawuka ikibanza cy'umukuru w'igihugu bamukunda batamukunda ubu niwe dufise kandi yashyizweho n'umugambi wiwe biciye mu matora no mu nzego zigiye n'umugambwe yarimwo zikongera zikagenga n'imigambwe yari mu gihugu uragutahuka nta kibazo
muriko murabandanya kumviriza iradiyo hejuru ya Amerika turi kumwe na Moses muri Beneza igira telefone muvuge cyane Moses murafite ikibazo cy'imvira mu kanya gato
ego me narifite cy'imvira n'ikibazo no kubyerekeye rana nka politiki y'u Burundi no muta ibyo kugenera gakongera kuri imbere kandi cyane ko kubona abarundi bashoboye gutegura ibyo kandi bakaba bafite kuri tora bene baza ko bari byo ntambwe ya mbere byaretseye yo tabishima cyane kabisa nkamwe ibyiza cy'ibyo bizarengana tugerageje kuraba nka kare kwa hose dutwenga ibyirizwa cy'ingiro n'ibyo cyo bihari ndi kwatsemeye kandi cyo dutorego hanze y'igihugu ariko no munsi cy'ishobuye cy'iteri inkambwa barundi itegura ibyirizwa cy'ingiro turarangije ibyo cyo kandi kiba kuri tode geneze niba ze ko aje bari kintu cy'ambere cyo intambwe zo biteye cyane cyane cyakagira ngo basukirize ni kuterekeje ni byabaye mu ntara ya Kitoto muri Komune Ruganda na cyane cyane tujye kuraba mu bwicanyi bwabaye mu Nyarabunywa tunavuga nyuma yo basimbu ya politiki kabisa ntabwo mwosha mu gihe nk'ujya aho tugenda guhohotera bene igihugu bakicwa bunyamaswa hanyuma nyafurika nabwo nabira nka leta y'u Burundi ko yogira ikigoro kanini abakoze bijya mu bisa kaminuza bitarenze n'imiburi ibiri n'amezi abiri abarundi akaba bamenye bamaze kumenya ati abakoze ubwicanyi bwabonerabonera ni bande murakoze kumanuka kanya
yego murakoze Mozeza mushya ntahe Pierre Claver Nahimana ibyumviro bibiri bya Mozeza mu gihe cyo muvuze
avuze cyane cyane ku cyumviro cyo mu cibitoki twaramaze kukivuga ko twabandi kucyandika ko yuko ibyabereye hajya mu cibitoki ari ibintu by'agahomerabunwa ni bimwe bisa nabwo bita terorisme twama tubona ahandi bijya inzego zijejwe umutekano n'igihugu cyose bateza kubihagurukira kugira ngo tumenye ibyo ari byo n'ibyo kuko turumva yuko terorisme yinjiye mu Burundi byoshika ibindi bintu bijya bitegera guhagurukirwa kugira bigwanywe ibyo nico dusaba twese kandi twaravuze yuko abarundi bose bategura kuja hamwe mu butandukane bwabo kugira ngo bararireme bo bigwanye ariko je nababwira yuko bujya ku kindi cyumvira afise bujya ibyizwa shingiro ririko riratogwa igiye muri referendum sintanguro kandi si herero by'ubuzima bw'igihugu oya kuko ubuzima buzobandanya yaba oya yaba ego ubuzima buzobandanya kandi hari ibibazo bindi bikomakomeye tubona muri kino gihe bizotegezwa gutorerwa inyishu izo nyishu zizotorerwa ku bibazo bikomakomeye rero nizo zizotuma igihugu kija hamwe uko kwiyumvira rero ngo aratoye ego canke oya ngo byose biraheze yo bariko arihenda twebwe siko tubibona kuko hari ibibazo bihanze abenegihugu by'ubukene by'iki ibyo byose bizoteza gutorerwa inyishu abarundi bari hamwe nuko twe tubibona yuko tagira abantu bahava bagira bati yo ko batoye oya turahwereye canke ngo ko batoye ego turahwereye oya sintango kandi siherezo twe niko tubibona
ego tubiye utenshi ati mwese komo abandanya kumviriza iradiyo ijuru ya Amerika turi kumwe na Thierry Muri neza?
Muri neza Frederic.
Muri neza muri hagati yawe?
I Bujumbura mu Burundi mu ndamukirize umutumire.
Nabatumire batatu urakumva izina ry'ikirundi ninde?
Nitwa Isaki.
Isaki duga ku jambo?
Ego ndashimye cyane ako kantu umuntu ahereje ko nakantu by'ukuri gatanga umwizero kandi karemesha Abarundi muri kino gihe cy'amatora kuko yongire ko kino gihe cya referendum cyo kwiyamamaza abanyagihugu bumvise kwiyamamaza na bose bumva yego na oya ariko mu by'ukuri ndafite amakenga mbere nka nibaza yuko bashobora kuba benshi icyo kibazo badakunze kukibaza iyo babonye abategetsi baje kubiyamamaza ko imbere yabo kenshi bate babona icyo jambo gusa hama n'inzoga baba ariko ndibaza ko batabategurira mu by'ukuri ibirimwo igituma batora yatangiye batora nibeze ndibaza ko benshi batabitigurira cyane ariko Frederic de Wikingenza hari akantu mwavuze ngo ubwicanyi bwabaye ku munsi wa gatanu ati mu buhari insiguri yasi Frederic de ubwibanze ubwa mbere sintahura imbo n'imwe yotuma twica mwene wacu nta kintu na kimwe kiriho cy'insiguro rero gusa bino bintu byarabayeho ku buryo Abarundi igihe cyose bumvise amatora baca bahamuka kubera bazi ibikurikirana ubwicanyi mu matora abo bwicanyi cyangwa n'inyuma yabo abo bwicanyi ariko gituma ngira nera akamo abanyepolitike b'u Burundi nimba mu by'ukuri igihe cyose tuzovuga amatora baca bicana nta kamaro y'uko aba kuko umunyagihugu yamatura ubikwa ahamuka urabizi imigwirwano yarabayeho mu Burundi mbwa nta mugwi n'umwe tugeze tubona utsinda leta ndetse twabaye ibiganiro rero umuntu wese afata iyo nzira ku bw'iwanjye n'umufata yuko ari inyuma y'amajyambere n'umufata yuko ari umwasi w'igihugu ikibazo cyihari barakiganira hama kikabona gutora inyishu mugabanyagihugu ntibagwe mu mporero by'ibintu by'amatora batora umunsi umwe bikaba birenze Frederike murakoze cyane n'akababaro ku bwanjye byaranambabaje ku mutima
murakoze Thierry icyumviro gihambaye cyane rwose mushyiramahe Thierry yashikirije reka mushyiramahe njagwa jibere beko mukanya gatoyi cyane gose mugire ico muvuze kuri ivyo avuga ko cyane cyane iyo habaye amatora imbere yaho usanga hari ubwicanyi mu Burundi ugasanga abanyagihugu baricwa ico cyumviro mu kivuga kwiye
abuze neza cyane kandi arahanuye ibyo turabishimye ariko mu Burundi ingorane nyamukuru zari zihari zaraheze ubu zaragabanutse cyane kuko icyo twibaza kandi n'icyo tubona twebwe nk'abantu barara mu bisata byinshi by'igihugu ingene igihugu gitunganywa n'ingene biri ko biragenda turabona neza yuko igihugu cy'u Burundi kigeze ku ntambwe ndende no muremesha yuko ubu ugiye mu nzego z'umutekano biraboneka neza yuko izo nzego z'umutekano ziri hamwe biba ijyanye mu gisirikare cya kera igisirikare cyari cya CNDD-FDD igisirikare cya FNL abo bose bari hamwe kandi ikintu gishimishije kindi ni uko na Gwasa Gato unyatoza oya kandi akaba ari mu nama nshingamateka ariwe icyegera cya mbere cy'inama nshingamateka ibyo ni ibintu kame ibintu byiza bishimishije ari muri leta y'u Burundi ni ukuvuga yuko demokarasi mu Burundi irateye imbere rwose ibyo bindi ni ibintu bito bito bigenda birakosorwa buhoro buhoro
ariko
ibintu bito bito bigenda birakosorwa ikibabage rero ni ibyo by'ubwicanyi kwicana n'ikintu kibi cyane rwose intambara ni mbi twayibanye n'imyaka myinshi ibintu ukuri birakenewe yuko Abarundi bakubita agatima mpembero ntibibagire ibyabaye muri iki gihugu cyacu ntibibagire ingorane twakiriye
ndabona akanya katujanye mushyirantahe Njangwa Gilbert Beko ego mereka tubaze n'umushyirantahe Pierre Claver Nahimana agira icyo avuze ku cyumviro cyashikirijwe na Thierry ku byerekeye cyane cyane igihe cy'amatora ikanubwicanyi buba muri icyo gihe
ego twama tubibona mu gihe cy'amatora ariko usanga ari ubwicanyi butandukanye buri usanga butandukanye nibyo mu gihe cy'amatora ko twaje twabibona mu Burundi muri no muri imyaka iheze usanga hariho imishamirano ariko sinohuta mvuga ngo bijya byawe mu cibitoke ngo byavuye ku matora kuko ibyo ntabyo tuzi uko ariko byagenze kuko ni ibintu binyegeje atawuzi nta uratanga isiguro itomoye ivuga ibyo bintu ngene byagenze cyo cyuma byongora kuvuga ngo bijya bintu byabaye ngo nukubera amatora sino huta ndabyemeza gucyo ariko icyo novuga nuko mu gihe cy'amatora usanga hari imishamirano hagati y'abantu hagati y'imigambwe ibyo twarabibonye ubuhugu novuga yuko ngumbone ishora kwa byari byagabanutse gatoyi naho navuze yuko hari urorero bwerekana yuko hamwe hamwe byagoranye ibyo ngumbure mu myaka izoza abarundi bagiye baricara hamwe imigambwe icara hamwe
bakagerageza gukora ndabona kanya kazira ego me imbere yuko ndabaha ijambo mushana Emmanuel bamenyekana kugira ngo namwe mbwire ico muze ku cyumviro cashikijwe na Thierry nagomba mbaze ijambo amede muri we neza murihe amede kirundo igambaranga ego izina cy'ikirundi rende nimubona duga ku ijambo mu kanya gato cyane rwose ikibazo cy'umviro
Cyumviro cyanjye nuko umuntu ayikararaba neza uko yamamazo ya referendum n'ukuri urabye n'ibindi bintu byagiye birahaca turabishima cyane uko byagenze haba ku mpande zose kuko turabye ko kuba
vuna kuri amajambo wihute akanya karagiye yarabisaha
ego kuri twe twavuga duti byemezwe ibyo kwemeze two tudotora ego barabikoze mu mutekano kandi byarangiye twarangije neza ego nari kuri kuraraba muri ka
isozera mu kanya gato cyane rwose ndabona telefone ya Amede isa n'incitse reka mushenahe Emmanuel bamenyekane icyimbiro cya Thierry ikaba mu cyumba cyo kwijamo n'icyo cyimbiro mushanahe Amedi ashikirije Emmanuel Matumba Emmanuel nawe nyine ndabona telefone yiwe isa n'igiye reka tusabe mushanahe Claver Adahimana ni humuri
ego ndabumva
mutuye kwijambo cy'icyimbiro gishikirije na Thierry na Amedi
cyerekeye
Amede ari kuvuga cyane cyane kubyerekeye avuga ko ikiringo cagenze neza ico ni kibazo mwiriza gushikiriza ikiringo cyo kwiyamamariza gutora ego canke oya cagenze neza muri rusangi tuga kujamo
ugereranije n'ibyabaye muri mu myaka yahera nka cyane cyane nko 2015 nabivuze kare atari iki kintu cinjiyemo ico mucibitoke umuntu adafite insiguro itomoye na gatoyi insiguro itomoye nta turaroha mugabo ni kintu urabona cishe abantu benshi tutazi iyo byaje biva umengo ni terorisme ugeranije n'ibyo byaje mu 2015 urabona yuko iyi referendum naho atari amatora yerekeye abashinga amateka canke umukuru w'igihugu urabona ko byari byatanguye neza urabona yuko imigambwe iri ku rubuga ukabona yuko ishobora gukora yose ariko hakaza haracamwo ibintu twabituvuga ati hariho intara zimwe zimwe amakomina mwamwe wasanga ari abategetsi ari abajeje umutekano bahohotera abari mu migambwe
ikavuga rumwe na leta yego mereka ijambo rya nyuma turi na mushenahe Jangwa Jibelbeko, telefone ya Emmanuel isani ya chitse. Mukanya gato cyane rwose ikintu mubona cokorwa kugira ngo eka ayo matora zagende neza kwigerekezo ya 17 dekihe mufite iminota 25 amasegonda 25
twasaba leta y'Uburundi gucungera umutekano ukwiye kugira ngo abazoja gutora atore neza badahugumbwa badaturatuzwa kandi ata muntu n'umwe abagora bagatora ikiri ku mutima wabo kindi cya kabiri dusaba leta dusaba abenegihugu yuko wafatana munda akarengera
mushyanahera mu migambi njangwa Gilbert Beko murakoze cyane gose ku kanya mwatwe kugira ngo tuganire ndagushimiye cyane gose mushyanahera Pierre Claver na Himana ndagushimiye na mushyanahera Emmanuel bamenyekane turashimiye abanywanyi wa radio ijwi ry'Amerika bose badutekamo bagashikiriza ivyumviro byabo ika n'ibibazo bari bafite turabashimiye namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza mwese.
Mubandanye kumviza radio ijwi rya Amerika.